Jewe cyo novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana
kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro
n'ukuri ibiciro ntibigume biduga kumanya kumwanya
je nibaza yuko abarundi bobandanya kubananya kubana
wibaza iki wibaza iki mutegurwa na radio isanganiro wibaza iki
Mahoro abakunzi mwebwe mwese bibiganiro vya radio isanganiro kaze muri kino kiganiro bibaziki ikiganiro mwama mukurikirana umunsi nkuyu nkaya mango mu kiganiro cy'uno munsi bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura no mu ntara ya Butanyerera baratubwira ingene batunganirizwa muri kino gihe cyuko tuva mu ndinganizo ya kera mu ntwaro y'amakomine n'intara tujya mu ndinganizo shasha Irambo na Brenda Kelly Deborah nabateguriye kino kiganiro nongeye kubaha ikaze
wibaziki
kubganje nibaza ibintu bijaye no gutunganizwa ko ta kintu cahindutse kobera aho mperereye aho na randondera ibintu amadokuma n'ubu ni hahandi
wibaziki
ukonge nabanyagihugu batunganirizwa bo biranagoye kumva zuko ubu ta dokima urupapuro nyezina uburi kuraza kurondera ku zone canke ku komine ushobora kuronka kuberako ataba mustaneri bashasha barashikiriza ataba chef de zone bashasha barashikiriza abahora bahari ubu ntibashoboye no gusinya na dokima ni mucheke nka identite complete na residence ntibashobora kubisinya kumva zuko turindiriye abo batware bashasha canke carte d'identite seni ntidushobora kuyironka kumva zuko isinywa na mustaneri mustaneri nawe akaba atarashikirizwa nico kibazo niyo ntambanyi ihari ku banyagihugu bakwarondera ibyangombwa kuri indinganizo shasha ya province ya Bujumbura
wibaziki
cene baza ko byoroshye bivanye no kuntu kera byari bimeze kera umuntu yaragenda ku ikomine akabitura bakamutunganiriza ubu naho turitura aba chef de quartier tukitura ba chef de zone byo dukeneye ku ikomine bagaheza bakabidugirira atacyo babanje kudusaba
wibaziki
bice mu mategeko barazironka kwandikisha umwana iyo yavutse akavukira kwa muganga umukenye davise ex ya mariage mu gihe umugabo atari hafi muri ico gihe muri eta civile baramusaba urupapuro rwerekana yubatse biciye mu mategeko hanyuma bashitse indani muri eta civile azanye ibyangombwa muri ico gihe baramwandikira umwana bimeze neza barabatunganiriza neza aho bimukiye aho bikenewe kuronderwa barabarungika ati injira harya babibakorere nta muntu ajuragirika bahari barabafashe
wibaziki
Kome twebwe twitekereje turafise ikibazo nk'ubu kubera umuntu akeneye kuronka karanga mu ntaronka akeneye kugura karate sime ntibishoboka kubera ubu muri limiteri ugiye kwandikisha kugira ngo uzane karanga muntu ushashe ibona neza usanga rero abanyagihugu tutamerewe neza twibaza uko rero bogira n'ingoga kugira ngo badutunganirize turonke byangombwa bikwiriye n'ibyo nibaze
wibaziki
ikintu kihari kuya tutarabimenyera ushaka kuza ngaha anyu ugasanga biba muri zone icyo gihe naho bashaka koriyanda ikintu rondera ukirondera hanahana hanyuma ugaheza ugaca witura aho utereza ukirondera
wibaziki
tutunganizwa neza nico nibaza niko munyene bugira nyene izo komine zikegereza zike abari kure bakigenzwa hafi kugira ibintu nyene bitunganywe neza
wibaziki
oya nta kucuragirika bimeze neza no kuri cyo ushaka cyose bace bakwereka cyane babijeje abatwakira barabidufashamo neza ifise ikibazo kamubaze asha bimeze neza cyane nta widoga ushitse n'unateba
wibaziki
namakomine uyu munsi uko bahora batwakira ubusiko batwakira ubu batwakira neza cyane bakakubaza buri kimwe cyose kikugenza bakakubaga na adresse y'iyuja kuronderera ibyo bintu bukeneye nuko
wibaziki
mu gutunganiza bega bene gihugu cyema nabari ko batunganya neza umugabo gusa kiretse ko abantu bataratomokerwa neza ngo bamenye iyi ndinganizo nshasha ni dufate nk'ubu nk'abantu baza kwitora ngaha ku mazone nka twe tuza kwitora ku mazone hari gihe usanga byarahindutse abantu ntibamenye ingene byahindutse cyangwa kandi bamenye indinganizo y'iyi ntumbero yo guhindura ibi by'amazone cyangwa ya administration ngene yagira hinduka
wibaziki
ntaje ni hereye ko ntarashashye nacyo ndaziziko ko nta nizo ndaje kuvuga ngo ndazi ko twimutse mu gasi no vango bigendo kuko karanga muntu ndacyafise iyo mu ntara nahoramo cyangwa komine nahoramo yakera kubera mu bisanzwe si twese dushobora kujya ngo badutunganirize ibi umuntu ayirutse akabona narose byo yirira cyo musanzwe cyabona kumenga birakwiye kacyo usanga kuvuga ngaje ngo mu nzego zibikwiye cyangwa kugutunganiriza ugasanga nta nibyo ajyamo mu bisanzwe hanini njye ngaharanje kurinda urupapuro rw'umwana ariko ngahanye si umwana araje kumwandikisha yaje kwandikisha umwana aje kwandikisha umwana acabura acabamubwira ko atakidodoga ihari acava bamubwira ngo azogaruke
wibaziki
je cyo ikintu no kwibaza ngiki urabona uragenda ugenza ahantu bakagufata bagufashe bakubarangoza na karanga muntu hanyuma wewe nta kufise ngo wewe turakugumye tibyo rero biratubangamiye cyane rwose twe abanyagihugu cyiza nibashireho izo ntwaro zitworohereze twe abanyagihugu twoye kugwa mu nzira tutotembera tugakiraho turondera n'utuntu
wibaziki
Jehuri jena na kimi mbona cha hindote kubera ama komine alachari kugia njene ama shifu deka lita alachari kugia njene mbese na wagi awatoya ngawa nyumba kumi ama kurubi mutumba alachari kugia njene erumba mbono menga na kinu cha hindote
wibaziki
beleba nyakiri ye ndindiri hundi kwa nyakiri nta byo kujura gereka nta kibazo bema ibikorwa biriko bigenda neza bitugwa barakigwa neza nta kibazo mbona
wibaziki
abo banyagihugu baratubwira icyo kokogwa kugira ngo batunganirizwe neza mu bisata bitandukanye
wibaziki
Chano kwibaza nuko bonyaro tsagushira hinkugwego mustante bakaboneka ngango yakira bene gihugu bose abatunganyirize ku bintu byose bikeneye biraba mustante
wibaziki
Chano kwibaza bonyarutsa kugira ngo ntiturambigwe
wibaziki
Icyo akagwa nuko babo dushiriraho abo bategetsi bashasha bakabashiraho kugira ngo dushobore kuronka izo mapuro serekeye idata competence cyangwa karanga muntu n'iyo bintu umunyagihugu kenshi arondera ariko ari yungunganya mu kurondera nk'udupapuro nko muri pafe nibashobora kutwakira kubera ico gipeza mapuro tutazifise niyo ntambanye ihari nuko bo bashikiriza vuba kugira ngo abanyagihugu boroherego
wibaziki
nibaza ko byoshobora gufasha igihe aho kwegerezwa amabiro mu karere umuntu aba aherereyemo canke bakakwiragiza kugira byorohe ingena ashobora kwiyunguruza hari gihe usanga bigoranye nk'ubu kuva ngaha ayi uri muri ntangwa kugenda mu maramba hari gihe bisaba ubundi buryo n'umwanya ugasanga umuntu ahariho document yagomba kurondera canke impapuro yarakeneye ariko kubera uburyo no kwiyunguruza ugasanga biramubereye impamba twasaba rero ko hokogwa ibintu byo kwegerezwa amabiro mu turere twinshi tw'amakomine kugira umuntu wese ahari ashobore gutunganizwa byoroshye
wibaziki
kasi ivyo karanga muntu gusari yo nemwe nkaratansi bita passport n'iyo abantu bashobora kujana hanze ndumva yuko benshi nk'ubu bunyayi za passport za manze guhagarara ari ngo ta muntu ashobora kujana kuje hanze ngo aje kwigira nk'ingero kandi hakaba n'ibindi bibazo bindi byerekeye mu modokari zitwara abantu n'ibintu twumva mengo ngo ziri mabaze ngo zirahagaze niko tuvyumva ngo kubera amafaranga menshi biciro by'igitoro n'igitigiri cy'abantu bakeneye gutwara n'imvyo biri muri zego zishasha ni bakeneye ko babwira n'ingoga no kuri igihugu korekwa twese abanyagihugu tukamererwa neza
wibaziki
aho ari ntangorane ntabwo ari kure cyane giza twosaba ko ukuntu bari ko batwakira ubu oye ariko bubandanya
wibaziki
Baragivya shwa kurondera ntaronke nizo mpapuro nyene akongera gacahe burako karangamuntu kandi ashobye no kuba keneye kuba yogura n'igikoresho ciwe muhira n'itelefone agacabura kate sim ivyo levyo nibabikire n'ingoga uwo muzitantere bamuha uburenganzira kore abanyagihugu borohewe ashobora guhomba ku kazi cangwe ku ntumbero y'ivyo yaratumbereye ashobora guhomba koko none ko inzego zitabazikwiye
wibaziki wibaziki
ico twosaba nuko gusa hoba asa civilization kugira ngo abantu baze baramenye iyo bitura kubera ubu bubira bacanga cyane gose
wibaziki wibaziki
cyo nkicyo no saba basi kubera twese tubona aho tuba turi no mu gisagara tuvuka ruguru je ndiko ndiyumvira ibintu byagorana niko tujya je dufate mvuka imwaro ibintu byatugora kuva ku ikomini waje tuje imwaro gasanga gatushike biratugora kutopi mwaro tukigitega naho nyine ndaje ko bizogorana ni hamuzo sanga ibintu bizosaba ko zopfuma twemera kubiheba hanini kobere ibintu bya déplacement ibintu nyine byo kugira umuntu ashiki yaja bigoranye nimba tacho byo kwica shaka bakigumije ko byari kuko nubunye naho babigumije ko byari ufate nk'abantu twiza amashuri kaza wumva ngo tugende tugire conformité edesiyo tuvuka mu kajusanga kuvanga ugenda nkari kajusanga gutwara umwanya bakavuga bati reka rero mu bijyanye no gutunganiriza abantu mu bijyanye n'ukuntu borondera ibintu abanyagihugu ntibazavuga ati kita kiro nkiye ku ntara ati nikoshoboka kuko ibyo biratushya cyane mubunye ibituro biza birabura usanga mu kwideplasa umuntu akwa ku gitongo tubasaba yuko amabiro yo twegera ku buryo umuntu ikintu bitamuvuna mu buryo kugira byoroshye
wibaziki wibaziki
nibaza ko borushiriza haba chef de quartier kubumviriza abanyagihugu bakabitura iyo babituye bakabagirira icyo babasabye ko iyo babasabye bakabibagirira akindi kintu mbona icyo bagikeneye
wibaziki wibaziki
buriya turi kutuja hariya mu marambya birasaba déplacement urabona ko atana amabisi ahari bakubwira ko igitoro cyabutse kanya turabibona ko cyabutse rero by'uko nabibona bashaka kutworohereza nuko botwegereza mu makaritie aho tuza turagenda kuzitora hafi tutayanze gufata déplacement
wibaziki wibaziki
mugira nyene bakadufasha nyene hantu nyene botunganirizwa nyene ibintu bikagenda ku murongo bakagashyira amabiro hafi kugira nyene abantu nyene baza barashikira hafi abava kure hose bashikira nyene hafi nyene niho byomera neza
wibaziki wibaziki
ni na hano ikiganiro wibaziki cy'uno munsi kirangiriye aho twari ko turumviriza ingene abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura no mu ntara ya Butanyerera batunganirizwa muri kino gihe cy'indinganirizo nshasha. Shimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kugitega amatwi. Shimire na mugenzi wacu Patrick Nsengiyumva yafashije kwegeranya amajwi. Shimire n'abanyagihugu twaganiriye Irambo na Brenda Kelly Debora na bateguriye kino kiganiro wibaziki cy'uno munsi ni musigara mahoro.
Jojo novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana
kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro
nukuri ibiciro nibigumye biduga kumanya kumwanya
je nibaza yuko abarundi bobandanya kubananya kubana
wibaziki wibaziki mugitegurwa na Radio Isanganiro wibaziki